ni Radio Ijwi y'America. Ijwi y'America rigiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi na mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira ku FM 104.3 muriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi y'America. Muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara saha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ishirahamwe Tortura SOS Burundi riherutse gusohora itangazo rivuga ko ubwicanyi bukorerwa abigeme ahanini n'abari na rugo itotezwa yabo hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi byongeye kuva habonetse intwaro nshasha. Abarongoye iryo shirahamwe barashize ahabona amagenekerezo bavuga ko ubwo bwicanyi bwabereye ko mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turi kumwe n'abarundi batandukanye bakurikiranira hafi ibibera mu Burundi kugira ngo baduhe umuco kuri ubwo bwicanyi hamwe no kuri ivyo birego. Turi kumwe na Ahmed Niyongere akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe SOS Torture Burundi. Muraho Niyongere.
Amahoro neza Frederic.
Muraho makumi.
Yego n'amahoro.
Yego. Turi kumwe kandi na Eric Nsengimana arongo ishyirahamwe AJAP Africaine akaba nawe nyine akora mu vyerekeye hagati ya kazi na muntu mu Burundi akaba yitaho cyane cyane urwaruka. Eric muraho namwe.
Mbakomeye neza turaramutsa kuri Perezida Amerika.
Yaho i Bujumbura mwifashe neza?
Ego i Bujumbura ni sawa. Akazuba kariko karaka hari hazidutse umenga harakabeho kuko umenga imvura yagomba kugwa ariko hameze.
Ego mi reka rero tutarinze gutesha umwanya abumviza ikiganiro tuje kuri mwebwe mushe nta yamere niyongere ibintu mwatohoje gifashe gute?
Murakoze cyane ko mu mwanya urumva twaragize abatohoza nkuko dusanzwe tuyagira ama turerekana ihohoterwa rikoregwa abakenyezi. Turavuga ingene abakenyezi bariko barahotega ubuzima bakicwa mu nyumuka usanga uravye ukuntu batowe ibiziga ugasanga babanje gukoregwa ivyamfurambi ukabona neza yuko hariyo ihohoterwa ariko rikoregwa ico gisata c'abakenyezi. Hama tukavuga duti ivyo bintu ko byari wo umenga byari ko biragabanuka mu Burundi byo bigarutse gute. Ikintu cyatangaje ni na gacerere k'abategetsi ukabona neza yuko ataba ariko baragira amatohoza kugira akurikiranwe abo babagandaguye ibyo byose bikadutera impungenge aricyo gituma twatoye kugira icegeranyo kuko tugira ibindi byegeranyo ico gihe twari kudukorera ku bakenyezi si kuvuga ko dukorera ku bakenyezi gusa dukorera ku bantu bose mugabo turabona yuko hari ubwicanyi bwimonogoje ariko tukabona yuko atajambo ry'abategetsi atamatohoza atabutungane buriko burakurikirana abariko bakora ayo mabi.
Ayo mabi rero yakozwe kuva aho haboneke intwaro nshasha.
Ibyo twabigize mu gihe dusanzwe turi mu isekeza y'iminsi jana aho turiko turaraba neza ibiriko birakogwa na leta nshasha Evariste Ndayishimiye kugira turabe yuko mu bisata bitandukanye mu minsi iza hazoba n'icegeranyo kiraba ibisata bitandukanye kubyerekeye muri iyo minsi jana Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi kugira twerekane neza ivyaranze iyo ntwaro ibintu yashoboye gufasha mu ntoki bigahinduka muri iyo minsi ya mbere kuko vyama bibaho iyo haje intwaro shasha hari iminsi jana baha umutegetsi kugira barabe ingendo shasha canke amategeko mashasha ariko arashyira imbere bizoraba mu ntwaro bishobora gutanga umuco mu ntwaro yiwe y'imyaka azotwara.
Nihweje iyo ayo matohoza mwakoze urabona ko nk'uko mubivuze bwicaye bikorerwa abigeni n'abakenyezi niba mufise abo mwikeka ko bagira ububicanyi
turavye ko ico gisata nk'uko tutabwiye turakora amatohoza ku bisata by'abarundi bose abagabo abana abakenyezi ubu nuko twagize ikiganiro tubonye yuko hari abakenyezi ariko baricwa kandi bicwa ku ntumenga birafise ingene bisa ubwicanyi bushaka gusa usanga umukenyezi yishwe agatoye ikiziga kandi bakamutora ari gusa urumva ibyo bikerekana n'uko neza yuko hari ibintu biriko birakogwa ariko tukabura ihumure cyane ugukurikirana kw'abantu ariko bakora ibyo byaha mu by'ukuri rero abashobora gukufise uburenganzira n'ububasha bwo gukurikirana abakora ibyaha nk'ibyo ni inyamiramabi hama n'ubutungane ariko kuva ibyo bintu biba nta munsi n'umwe turumva ijambo ry'abagibutungane bagakurikirana bakagira amatohoza ni bya bindi usanga umuvugizi w'igipolisi ahise ahantu habaye ibyago akavuga yuko bagiye batangura amatohoza mugabo ugasanga nta matohoza ashika bakurikirana abantu bakora ibyo byaha kuko urumva nibo bategerezwa nibo bafise ubuhinga n'uburyo bwo gukurikirana abantu mugabo mu gihe batabikoze bica byitirira leta kuko abakora ibyaha bategereza gukurikiranwa amategeko gukurikirana abakoze ibyaha atomoye ariko mu gihe adakurikizwa n'uko haba hariho gukingira ikibaba abariko bakora ubwo bwicanyi kubera bataba bariko barakurikiranwa n'inzego zibijejwe
bwoshize habona amagenekerezo bw'ubwicanyi muvuga bwabereye ko urashaka kutwibutsa n'intara uberamo cyane cyane
intara sinozibuka neza ko sitazifise hafi mugabo twarebekanye intara turavuga n'amazina turavuga n'ikiringo ubwo bwicanyi bwagiye buraberamo buraberamo twerekana neza yuko hari igihe hari leta nshasha yategerezwa kwerekana yuko izoshira imbere ukugwanya kudahana kuko kugwana kubivana nibyo byasindikaje Burundi hama izo nzego zigakurikirana abo bose bashobora kuba bafise uruhara muri ubwo bwicanyi twasabye rero twashatse tugusaba leta twashatse tugusaba inzego za leta zijejwe kugira amatohoza no guhana aba izo nkozi z'ikibi yuko zokora akazi kazo hama bagaheza bakagira amatohoza kuko ari igihe bibaza ati ngira ntabyo babona ntabwo biba biriko bibera mu maso yabo tukireka tubibandikiye tubahe amazina hama bagende barabe abo bantu ko batapfuye abo bantu bagiye gukora amatohoza bafate bakurikirane abo babigishe kugira tugwanye kudahana mu Burundi.
Reka tuje ku binamwe mushikana Eric Nsengimana murafise ishyirahamwe ryari rafise abariserukira mu ntara zitandukanye ubwo bwicanyi mwebwe mwabuvuze kwiki
ndakoze cyane ikintu cya mbere dutanguye kugana ni iyo nyifato y'iryo shyirahamwe SOS Clôture ririko riravuga ko muri kino gihe abakenyezi bariko baricwa mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane kuko n'uwo ariko atari kugira adasazwe no mu Burundi ngo ashobore kubona ibiriko birarera mu Burundi nibaza ko yosubira ku bantu bamuha amakuru kugira ngo bamuhe amakuru atomoye igihugu cy'u Burundi akigeze n'ingene kiriko kiragenda kugira ngo abantu bamenye ibiriko birarera mu gihugu cyiwe hanyuma twebwe mu ishyirahamwe ajapu turabivuze kubera ko zari ishyirahamwe ry'ugwaruka mpananira amajyambere muri afurika dukora mu gisata cacu c'agateka katina muntu ndetse no gukingira agateka katina muntu iyo rero ubuzima bw'umunyagihugu butosekaye canke hagira uwaka ubuzima biratubabaza kandi turabikora kandi turabikurikirana cane dukorera mu ntara zose mu makomine yose agize u Burundi twongeye ko ikindi gishobora gutuma tugibi nishirahamwe ryashoboye gushiraho hezo irimo abanyepolitike baba bugwaruka mu gihugu cyose baserukira abandi kuva kw'igihugu igambwe yose igize igihugu cy'u Burundi iri muri opposition iri muri leta twagiye hamwe kugira ngo dushobore kugira ingufu umuntu wese ataramenya situation yaho aherereye rero tuvuganye na muri rezo kumuduhamagaye kugira ngo dushobore kuvugana na muri kino kiganiro bavuze ko ibyo bintu ariko baravuga rugushikuza kugira babikore nk'uko bamye bahagaka imitima abarundi ariko barabumviriza
ariko iryo shyirahamwe matoza ryakoze Eric Seimana yashyirahabona amagenekerezo nko ku itariki ya 25 ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka umukobwa wo muri Bubanza bavuga ko yafashwe ku nguvu ikaba akavuga ko no ku genekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu umushikirizwa manza Maître Yvette Nyinkindi yakorera i Bujumbura nawe nyine yanyujwe akaba ataramenyekana hari barabwira itariki icenda y'ukwezi kw'indwi n'amagenekezo agaragara kandi n'amazina barashyira ko bo bavuga gusema cyane ibyo batohoje mu bivugwa ko bisa n'ibigaragara ko ibyo bintu bishobora kuba byarabaye
twebwe sinovuga ko ngo abo bantu nk'abo bavuze bashoboye kuba batarabaneza irengero ry'aho bagiye nuko ariko aravugira mu guhishi iyo avuga ati naka na naka yarazimiye yazimiye kubera izi mpamvu niho icyo cyegeranyo kiba cyaba gifise ishingiro ariko ugiye ugasanga iki cyegeranyo ngo abantu bariko barapfa abagore ngo bariko barapfa mu gihugu cy'u Burundi muri ino myaka muri ino minsi ijana umukuru w'igihugu ariho ngo baramwepariwa rero twakoreye ku by'abagore abantu bariko barapfa hanyuma ugaca uvugira muri rusange nk'uko kw'abantu bariko barapfa ibyo byabuvuze ibyo byaradushyikiriye ariko ni ukubanza kuraba bapfa gute bigenda gute kuko hari n'igihe ushobora gusanga ari abantu baba bafitaniye ingorane hagati yabo ugasanga bagiranye ibibazo iyo bagiranye ibibazo rero leta ikaba itarimwo cyangwa inzego zikurikira iyo leta sinumva ingene ibantuze ikiba question ushyira muri ntuze muri raporo ikomeye nk'uko ukayisohora uyegeka kuri leta hanyuma amatohoza kuri ivete aritaro ko arabituye ubutungane deja kandi ubutungane utanka atasho buragira burashika ko bakigira amatohoza sinumva ko yoca mvuga ko atakintu na kimwe kirakogwa kandi atanzwe armere ndamuzi kwa mushinga wa manza sitoza amategeko ko imanza ziba ziri mu matohoza canke hagize abitura ntaco babivuga ko geneye bavuga ngo ntaco ngo bariko barabivuga ko ku bantu bariko barishwa rero abo bantu bariko bagerecwa ico nico twari dukwiye kumenya tuti muri izi ntara hapfuye nakana yishwe ni iki kubera ko baba bamuhaye amakuru baba bakizi icatumye apfa gutyo rero tukamenya tuti ni bapfuye nk'abantu ijana abantu kweri bararenze bapfuye ubuzima bw'umuntu umwe naho nyene byagenze gute bagatanga ikicegeranyo kidatemwa abantu kiri credible
mu gihe nk'uko mubivuga ayo makuru yo atariyo mushyana Eric Nsengimana ikintu nibaza cyo gituma ishyirahamwe SOS Tortue Burundi gishyira habona ayo izo cyatoje ni iki
bya mbere SOS Tortue isohora izegeranyo bihengamye bitari byo kubera ko nk'uko mubizi abo bahora bari muri ntuze muri sosiyete sivile ama banyepolitike kuva kera kuva mu mwaka w'2015 bamye basohora izo raporo zimeze uko ku Burundi baba bashaka ko igihugu tuguma mu njyane abantu baguma bahagaritse imitima kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere kuko ni bazata ariko kazi bahemberwa raporo zose zisohorwa na arme muri azi ko yagiye nirahe agiye kufanda ibinyoma atanakimwe biravamwo nuno munsi rero ivyo akora ariko arondera kugira ngo ashobore kujisitira ivyo yatwayirahe nta gishasha ariko arazana mu mwizero wo kuvuga ngo ariko abikora ni bone fa canke urukundo akunda igihugu ciwe
mushana yarmera niyongere ivyo mushana yarika bivuze Nsengimana vyo bari vyo kwari kugira ngo ayo maraporo yoba afise isano yo kugira ngo Uburundi bugume busa nabi mu makungu
yuko bishikirizwa n'uyo Eric uca wumva ikabivuga kubera ashobora kuba
atigenga canke ari amashirahamwe usanga atazi akazi k'amashirahamwe kuko amashirahamwe nk'ayakora ku bintu by'abana byo gutohoza uravuga ikintu kibi nuko ari kibi amakiza ko ari cinzo nk'ubu muri aya matohoza tugira twebwe tuba twayatohoje neza kandi si kuvuga ko tutari mu Burundi atamakuru dutanga kuko amaraporo mu gihe tuyatanze iyo umuntu adashimye cyangwa akavuga ati ngo arimo ibinyoma navuga gusa ngo n'amaraporo y'ibinyoma aravuga ati uyu muntu banditse ariho twamubonye akamwerekana ariko ntibishobora kubwira ko tuba turazi yuko aba bantu tuba twatohoje neza yuko aba bantu tuvuze ko yapfuye aba yapfuye nta munsi n'umwe kuva 2015 bigeze bashobora kwerekana yuko amaraporo dutanga ari ibinyoma avuga ko ari ibinyoma gusa mugabo ntazi bashobora gusigura akarorero muri iyi raporo twatanze twaranditse nk'akarorero gatoyi itariki 2022 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka uwitwa Chantal Mukagwego yarishwe ku musozi Kavogero komine Provence ya Kirundo hama abiwe baragerageza kurondera barabura icyamwishe none uyo muntu ayo matohoza ari itariki imwe z'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka nyene haratowe ikiziga cyamaze kumera nabi cy'umukobwa w'imyaka 18 atashoboye kumenyekana kuko urumva yari yamaze kononekara icyo giziga cyatowe kuri ku musozi Nyamugari komine Buhiga Provence Karusi none ibyo byose byose gugwa nandi hari leta hakaba ari indi bajeje intwaro hakaba ariho bajeje umutekano inyamiramabi hakaba ariho n'ubutungane itariki 9 z'ukwindwi haratowe ikindi kiziga cy'umukobwa yitwa Marie Adike Ndayishemeza afite imyaka 18 umunyeshuri muri secondaire aho rero bakerekana yuko ibyo bintu byabaye muri Musongati polisi iraza iragira consta nta muntu umwe yahagaritswe nta muntu umwe yakurikiranywe none ibyo byose ni ifoto yiwe turayishyira ko y'uwo mwana none ibyo byose byo bari bihuha gute kandi abo bantu twabavuze amazina naho baba hama ntibashobore kuvuga bati cyane ayo mashyirahamwe nayo yabaye Eric ngira ntakora kuri ibyo bikorwa byo gukurikirana abantu no kuvuga itagenda neza ngira bakorera leta avuga ibigenda neza gusa kuko mu mashyirahamwe twe iwacu ari bigenda neza turabivuga ko bigenda neza ari bitagenda neza turabyerekana kuva tukiriko turakorera no mu Burundi niko karanga mutima kamashirahamwe aharanira agati y'akazi na muntu akandi karorero itariki 9 z'ukwezi kw'indwi nyene haratowe ikiziga cy'uwitwa Anita Savyimana w'imyaka 27 yatowe ku musozi Gatwaro komine na Provence ya Muramvya ibyo byose ko tutari mu Burundi twabimenya guti imyaka n'izina tugashyiramo n'ibiranga uwo muntu tukavuga duti ibyo rero biriko biraba twebwe nk'uko tuzi akarangamutima k'amashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike tugeze kwerekana neza kubwira dusabe leta kwikubita agashi dusabe inzego zibijejwe gukurikirana abo bantu nta kindi kintu tuba turiko turasaba nuko abagirwa n'ibyaha batokingirwa ahubwo gukurikiranwa kuko amategeko aratomoye bagaheza bakayakurikiza
Eric izo umushyirahamwe Ahmed niyongera ashikirije ni samakuru ashobora kuba yatangaje mu Burundi mu bivuga kwiki
icyo twese bivuga ko ni cya kindi karavuga ngo nawe ngo baravuga ngo umuntu ngo hanyuma ngo atavumvira mu mwaka w'2025 ahubwo batoza niwe benshi ku bantu bamaze gushyikirizwa na Armel kuko bivuga ni cyagiye bavuga ko umwe Guillaume yishwe umwe yatari isanzwe kuvuga ko ati barampambye ni morale ujya wese bari bamutangaje mu bantu bishwe hari kandi benshi bishwe baje baravuga ko ku mateleviziyo ko bagize ngira yarabikurikiranye yarabibonye ko babatanze kumara kuko bapfuye kandi bariho nibaza ko nawe nyine arasubabizi ko hari abantu benshi batangazwa kugira ngo bashike ku nyungu bashaka ariko ntitwavuga ko ati abantu bapfa nk'uko ariko arabivuga kandi birababaje ariko ikibazo nyine nk'uko ariko arabivuga bicwa gute bitwa n'abande ikibazo nuko kuko umuntu afite ingene avuka akagira ninge napfa kandi atagizerezo nkuko yategerezwa kuri gihe ico gihe ico gihe ni haba kibazo rero nubwo ariko aravuga ngo sije dukorera ko twe dukorera muri kominote biba muri kominote turabibona dukorera mu gisata c'agataya kazi na muntu tugakorera muri protection nibyumvikana ko tudashobora kuba tubikorera ko canke avuga ngo dukorera leta none we adakorera leta akorera nde kuko hari izo organization ziri ngaho zose ziri aho kuba ku yere programme ya guverinema ni nacyo gituma nabo mu gisata cyabo cy'agateka kazi na muntu leta icyo gisata nicyo gituma na ntuze n'ama organization asanzwe akorera mu gihugu atakintu na kimwe adakorera mu majyambi y'igihugu rero umuntu uteye ni ukuvuga ko nimba afite akora bitari mu migambi leta yarashize imbere abarika akorera iyindi akakorera mu yindi leta mu gihe mu yindi leta naho uca wumva ko atanga raporo bivanye n'ibyo uyoshe kuja iyo leta
mushi ntiyamere muri hanze y'igihugu amakuru muronka n'amakuru muhabwa n'abantu bari mu Burundi ikintu kiyemeza ko abo barundi babwiye amakuru kuri canke ikintu kiyemeza ko atazindi mvo bafite mu kwashikiriza amakuru y'ubwicanyi eka y'ibintu gusa biba nko mu bamenyesha amakuru ikintu kizwi nuko iyo ubajije umuntu utahari kenshi na kenshi iza kubwira byose ubanza guhinyuza niba atazindi entere uyo muntu afite mwebwe ivyo murabishika ko mukarabati uyu muntu aduhaye amakuru ariko atubwira amakuru kuri koko
ego ega ivyo gutohoza ntituvize turi nyuma y'igihugu n'ibintu twakora kuva kera turi mu Burundi kandi uri mu Burundi warashobora kuba uri Bujumbura n'ubu uri mu Cankuzo n'ubu uri ku musozi muri komine canke umusozi uri muri intara ya Ruyigi cyane ya Rutana hose tuba dufise abariko baraturabira ibyo ni kuva kera nabo baba kunama organization bari kakoreye Bujumbura ntabari mu Ruyigi ntabari he tuba dufise abaduserukira n'ubu turasaba duserukira rero abaduserukira rero ntibaba ari umwe cyane babiri kuko ibyo amatohoza mu byukuri iyo uronse inkuru imwe ukaba utaronse iyindi ishimangira cyane yerekana yuko atariyo cyane ibuze ibindi bintu kugira ibe inkuru ikwiye nko kumenya uyo muntu avuka he mwinde kuronka ifoto yiwe kumva mu muryango abamwo ko uyo muntu yabuzwe cyane ari umuntu yapfuye ibyo byose n'ibintu tutohoza kugira tugire inkuru hari n'izo tudashobora gushyira hejuru kuko tuba twabonye yuko atankurikwiye twarose urumva rero ibyo gutohoza dusanga tubizi si ubwa mbere tuba dutohoza turafite abantu baduserukira bari mu ntara mu makomine hama turafise n'abari mu nzego za leta kuko dushobora kumenya ko umuntu afungiwe mu kasho ka komisariya y'imabayi cyane yahetse afise umuntu mu nzego za leta nicyo gituma tuvuga duti bose si babi hariyo abataba bafise inguvu mubwo bafise ugushaka kuko ibintu bihinduka ivyo rero turafise abantu mu nzego za leta baduha amakuru baduha amakuru atomowe bakaduha n'ivyandiko vyerekana yuko abo bantu ariho bari hama tugaheza tukaraba tukaverifya tukaraba yuko iyo nkuru ariyo kuko ugiye uratangiye inkuru bashobora no gutanga inkuru baguhaye ugasanga n'umuntu ashaka kukwandagaza kugira yerekane yuko atanguri kuyufise ibyo nkuko Eric yavuze no bimubwira kandi ndabyemanga ashaka azaminyuze azerekana mu raporo twebwe dutanga umuntu twashyize muri raporo ko yapfuye kandi ariho nta n'umunsi n'umwe ibyo turamaze no kubivuga i Geneve haje abo umushikiranganji w'ubutungane yahahora Laurentine Kanyana n'umushikirizamanza kizigenzo wa Repubulika barabonye yuko ata kintu na kimwe dutanga tudafite icyemezo twaravuze ati erekana aha umuntu twayize muri raporo utwereke raporo yasohotse umuntu uko yapfuye hama musanga ariho barabonye ko bidashoboka nicyo gituma rero nibaza yuko ku byerekeye amatohoza turabifitiye ubumenyi turaba twabikoze kuva tukiri mu Burundi ukuntu umuntu averifya informasiyo hama akayitanga hariyo ma informasiyo menshi dushobora gutanga tuba twarose kuko tuba twaronse ibikwiye kugira ibinkuru kuko gutanga informasiyo no kuraba iyo dosiye iri mu butungane ifise nde cyose twabimenya kuko nakubwiye ko mu nzego nyinshi ari abantu bashaka ko ibintu bihinduka ariko barafasha kugira ibintu bijya habo n'abantu bikubita gashi umwe wese aherereye ahindure kandi ahindure ingendo ashobore gukurikirana gukora neza akazi ajejwe cyane cyane kurwanya kudahana kuko ejo niyaba uyo Eric atabona abantu ariko barapfa cyangwa abantu ariko barahohotse ubuzima ni Imana agira kuko abandi barakubwira yuko umuntu wawe yapfuye batagira aho bayitwara boja kwitwara bogira ubwoba ko bashobora kubakurikirana wewe rero mu gihe atabibona wewe nuko ari byiza kandi yoguma senga urumva yagiriwe amahirwe naye ahandi birababaza kubona umuntu wawe yishwe ntumenye uwamwishe niho amatohoza ngo bakurikirane abamwishe cyane ngo umenye igituma uyo muntu wawe yishwe ibintu byo bituma dushaka kugira tugwanye kudahara kutusabere inzego za leta zikurikirane abo bantu bose ariko barica abanyagihugu.
Eric Nsengimana kuva habaye uruhagarara rwa politiki mu Burundi mu 2015 ubwicanyi bwariyongereye hariho n'abantu banyuruza abantu hariho abategera abantu bakabanyuruza hariho ababica ibyo byarashitse ku vyerekeye ubwicanyi nabwo uriko uravugwa na SOS Tortue Burundi urabona kumengo nakagwi kuba gafise intumbero gashaka gushikako kwica kurondera kwica cyangwa guhohotera abigeme n'abakenyezi urumva n'umugambi nakagwi nkako kwa gafise ku bwanyu abantu bakora ubwo bwicanyi bo ari bande hari abantu nk'amashyirahamwe yakorera mu Burundi ashobora kwikeka hari ikindi kibazo nacyo nashaka kumenya niba uko mubibona leta yarafashe imigambi ikomeye yo gutuza ubwicanyi nk'ubwo buboneka ko atari programu ya leta
twebwe twibaza ko muri ivyo atakuvuga ngo wikeka abacanke bariya ariko abantu mu bihugu byose bitandukanye usanga iyo bafise ivyo bahuriyeko habishika bakatwara na gufungana bagatanga ibitura abantu bakabafunga abandi ugasanga barashobora kugera ku gushika igihe bashika bakicana hagati yabo bafise ivyo bapfa rero nitwovuga ngo ubwo wabupfa kuri iki kuko usanga umuntu ashobora gupfa bivanye n'ingene abaye muri sosiyete aba bana ingene abanye nabo abantu bivanye n'ivyo bapfa ivyo bita ama confident canke ibintu baba basangiye n'umuntu canke ushaka kunyaga uwundi tuwitwiwe abantu barashobora gupfa muno muri izo nzira canke ugasanga hariho n'abashobora kugurira abandi kugira ngo bashobore kubadandaza mugize iminsi mubona nka kurya hariho kampanye ba Armel batanguje bita ngo ndondeza n'abapasifike mwarayibonye ingene yakora umuntu baramutanga ko yapfuye ejo baheje kumuvuga ukamutora ikiziga canke bagatangura kuvuga nk'uko nyene batanguye kuvuga ugasanga ijya ejo uwo muntu arapfuye ivyo rero urumva n'ibintu byinshi bifite icyo bigamije bafite icyo bariko bararondera muri politike abanyepolitike baba bariko barakora kenshi na kenshi usanga umuntu yashobora kwaka ubuzima muri izo nzira zitandukanye.
Tugaruke ku bintu mwashikirije reka mbaze mpakanya Hamida niyongere mu kanya gato cyane agira icyo avuze ku byo mushikirije.
Ibyo ashikirije n'ibyo nababwiye n'amashyirahamwe ayo yaba Eric n'amashyirahamwe nyene yo ngaho yo kugira yitwe ko bari ngaho n'amashyirahamwe mugabo ugasanga ibikorwa by'amashyirahamwe sije bariko barakora kuko umuntu avuga ati umuntu ari yicwa kubera imvo zitandukanye n'iki mugabo nibaza yuko iyo umuntu yishwe ukamusanga ikiziga kiryamye mu ibarabara ataba yishwe kubera yashwanye n'umuntu muri icyo gihe rero naho nyene bivanye kuri urwo rupfu hariyo abajejwe hari inyamiramabi hariyo ubutungane ategereza kumenya kuraba yuko iyo muntu yishwe wamwishe ingene bagira amatohoza mugabo gibuca bareka iyo rero atamatohoza bayatanumwe afashwe iyo atajambo ry'umutegetsi rivuga riti abo bantu bariko barica batugiye kubakurikirana muri kuva uyu munsi byose birerekana yuko abo bantu bakora ubwo bwicanyi ari abantu bakingiwe kuko iyo atari abantu bakingiwe barakurikiranwa hama bagahanu. Icyo rero nk'amashyirahamwe aharanira
aharanya gatika kazi na muntu ategerezwa kuraba ahubwo ingene bwicanye inkugo bagarika mu gihugu kuko ibintu biteye isoni kubona abantu bacicwa mugasanga na matuhuza inzego zose ziriho hari ubutungane hari igipolisi bwo gasanga abantu bigera bakurikiranwa kugira bahane abariko barakora ibyo byaha ugasanga imiryango yaratuntuye kubera baratinya no kurira baratinya no gukurikirana uwo muntu wabo yishwe kuko bazi neza yuko bagiye kwitwara muri izo nzego atacyo ziriko zirabafasha bishobora kubagaruka kwa ahubwo nabo babasigaye ugasanga barakurikiranye ibintu biteye ubwoba kategezwa kuba ahubwo akaryo k'amashyirahamwe kugira asabe ubutegetsi asabe izo nzego zose zikora akazi kazo
tugarutse
isoni kubona umuntu apfa hama ntihagire umuntu umwe akurikirana kuba yamwishe ibintu biba byabaye ku murango umuntu agatorwa Senade igatega ku murango ntihagire umuntu akurikirana ntihagire abantu bafatwa ntihagire ijambo ry'ihumure ribaho ibintu bera yuko ari mu gihugu nyene atabutegetsi buriho bukwiye bw'abanyagihugu bushobora gukingira abanyagihugu kuko mu gihe abanyagihugu bwadakingiwe mu gihe izo nzego zose zategetse gukora akazi zo gukurikirana izo nyamira izo nkozi z'ikibi ucubona neza yuko abo bantu bakora ibyo byaha kenshi baba bashyigikiwe kuko gukurikiranwa kandi guhanwa kuko amategeko aratomoye
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10
Amene ni yongere hari abantu bashaka kwibaza ko ishyira mu gijyanye yo ba ifite umugambi ukuraba ibitagenda neza gusa mu Burundi kuva leta ishashibonetse mu Burundi hari amakuru atangaje bavuga ashikiriza imigambi leta imaze gufata ari guhana nk'imbonera kure zitwara nabi abapolisi barya ruswa ikacanye bigenza nabi eka ubutungane kwakira ubutungane guzuriza bose ibintu ku bwanyu mu ishyirahamwe ryanyu byoba biri kubigenda neza n'ibi
twebwe dukora ku byerekeye hariyo imyifato nyinshi leta yafashe nko kugwanya bakaboko n'umukuru w'igihugu arwa kuvuga mu minsi yeze yuko bagiye kuvuga amatungo baje bafise ibyo byose ni ibintu byiza mugabo twumva amashyirahamwe mu ishyirahamwe ry'iwacu tugeze ntitubikora ko mugabo ibyo dukora ni byerekeye amatohoza mu gihe rero twaravuze mu minsi yeze igihe barekuye abari bafunzwe twarashimiye umushyirangange w'ubutungane mubwo tukavuga duti bandaye mufungura wo bose bafungiye za politiki kuko n'abandi bose bagize ikiringo cyabo kuko abo bagize ikiringo iyo minyororo bari baciwe n'ubutungane abo babananije bafunzwe iyo nzozi bafungwa baba bari mu baba ariko bararenga ku mategeko tugasaba duti abantu barangije ikiringo cyabo cyo gufungwa ntibarekugwe bose ibyo rero nk'abagiye barekugwa n'umushyikirangange w'ubutungane abikoze turamushimira turavuga turashimiye mu bifato kuko aho tuba tuvuga mu bifato dukoreramo ibyo dukoreramo rero abandi bikoreramo ngira barafise ukuntu bashima nta uvuga ko byose ari bibi kuko urumva ariyo byiza biba biriho mugabo mu gihe uvuze ati tugiye kugwanya bakaboko tugiye kurekura kuraba ibyo bibazo byo mu butungane tubitorere umuti cyo gushima mu gihe biri mu majambo mugabo mu gihe babishyize mu bikorwa nk'umushyirahamwe w'ubutungane n'igihe yavuze akabishyira mu bikorwa tuzoreka gushima gushima kuko twebwe ntidukora mu kuvuga ibitagenda neza gusa na byiza turabivuga mugabo iyo biri mu majambo ntagushima ngo yavuze neza kuko kuvuga biravugwa mugabo ingiro ikaba ibindi icyo bituma dusaba yuko imvugo yojyana n'ingiro kugira ugere aho dushima ku bikorwa leta iriko irakora kandi tubashaka yuko yokora neza ikuzuza abanyagihugu ikagwanya kudahana ikarekura aho bose bafunzwe adakurikije amategeko aho ndiko mvuga nk'ababa bahegeje umunyororo baciriwe n'ubutungane abo ubunye mu gihe ubutungane bwabarekuye itumva ingene boguma ukwezi kumwe amezi abiri umwaka n'uburenga bagifunzwe byose berekana yuko amategeko abari karahunyango.
Ni ugusozera kuri iki kibazo nashaka mushire nta amere mu terakamu nk'abantu bo bakora bwo gwicanye eka mu terakamu kandi ni ikintu mwasaba leta yokora.
Icuga mbere tusaba abo cyane leta y'u Burundi n'ukubera tubasaba yuko inzego izijejo izo bisata harimo ubutungane igipolisi nuko bukurikirana abo bantu bakabafata bakabashyira imbere y'ubutungane bakakurikije amategeko kuko amategeko ariho. Aba tugasaba tukabwira n'abo bantu bakora ibyo bibaza yuko bakingiwe cyangwa bafise ubutegetsi muri leta yuko ata muntu n'umwe akomeye. Uyu munsi bagukingira, uyu munsi leta irikira gukingira, uyu munsi nk'umugambwe uri ku butegetsi, uyu munsi uzinanye n'uriya cyangwa uyu unye ari mu bategetsi batuye iki gihugu, umugabo ntibizokwamaho naho hazewe imyaka uzokurikiranwa ku byaha wakoze. Ibyo byaha biriko birakogwa ni ibyaha bidahanagurika, ni ibyaha bidata igihe, uzokurikirana ubutungane bwaba ubw'u Burundi cyangwa mpuzamakungu. Ibyo ni yuko ibyo uri kurakora atahubizoja ibyo kurakora byose biriho ubuzukurikiranwa hariho n'abahagarikwa cy' imyaka n'imyaka. Abo rero ni yuko muri iki kingana cya 2021 ata muntu acica umuntu hama ngo yijajare ngo arashyigikiwe kuko ibyo bintu byarekanye neza yuko gushyigikirwa ari igihe gusa n'umwanya uwo mwanya ugeze urahagarikwa kandi umwe wese ahanigwa kucaya akoze ntavuga ngo natumwe na naka cyangwa nshyikiwe na naka uzohagarikwa uzokurikiranwa kucaha wakoze.
Nimushye ntaye namwe Eric Nsengimana ibintu mushima mubona ko byagenze neza biko bigenda neza kuva leta nshasha ibonetse mu Burundi ni nk'ibi.
Murakoze cyane. Leta nshasha iri ikintu cya mbere dushima ni uko iri kwita ugwaruka mu gushyiraho amaprogramme intumbero irashe y'ugwaruka mu gushaka kurufasha no mu kurukura mu bukene kugira ngo injyane ziri mu gwaruka na cyane nko kuvuga ibintu bijyanye na shomaje kutagira akazi kutagira icyo bakora bihagarare. Icyo ni ikintu cya mbere dushima cyane. Hanyuma ikindi dushima ni ukuntu bariko baragwanya ba kaboko mu gushyiraho umugambi urashe wo kurwanya igiturire no mu gushyiraho udusanduku mu gihugu cyose aho umuntu azoba yabonye umuntu yari igiturire cyangwa yakoze ikindi kintu kitagenda neza azoca abishyikiriza umukuru w'igihugu bidatebye. Ibintu biriko biraba mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi ni byinshi cyane byo kwitaho abantu kudahana biriko biragabanuka aho inzego z'ubutungane ziriko zirakora zitanga kugira ngo ibintu bigende neza imanza zishibwa ntizishyirwe mu ngiro. Ibyo byose akaba ari intumbero yatanzwe ko bigiye guhindurwa byihuta. Ibyo rero byose turabishima cyane. Turashima intumbero bariko barakora ku mugambi w'iterambere haba no ku mugambi kandi wo mu bisata by'agateka kazi na muntu. Turashima iyo ntumbero n'umurindi bariko barabikorako ndetse n'ingene bariko barashyira mu ngiro ibyo biyemeje bitariko biravugwa ku majambo gusa. Hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga ku bijyanye n'ayo mashyirahamwe ya nk'iryo rya mere rya top six ni uko bamenya ko twebwe turi amashyirahamwe novuga nk'uko avugira leta ahubwo turi amashyirahamwe ari ku rubuga rw'igihugu tuvuga ibiriko birabera mu gihugu kandi tubikurikirana ku munsi tubibona kandi turi ngaha tudahabwa amaraporo atariyo nka kumwe bavuga ngo naka yapfuye ejo bugaca bamubona ariko baramwerekana kuri televiziyo ugasanga mugabo ntibasubiyemo bandike basaba imbabazi y'ingene batanze umuntu agapfa bari bamusize mu maraporo kugira ngo bashire ku byo bifuza. Rero icyo ni kwanura nuko bohindura ingendo bakamenya ko ari abarundi bakamenya ko igihugu bariko baracafuza ejo bazosubira kuza kukibamwo cacafuye kandi aribo bizobagora gusubira kukivuga neza mu mabungu bakavuga ibiziko biragenda neza kugira ngo igihugu nicatwere politike niya twese twese tubwirizwa ico dukoze kugira ngo igihugu kigende neza abo bari iyo ivyumviro bavyubuzimo baje buntu bakunda igihugu cabo
egome tukikuye nyene mushira Eric Nsengimana kama motera namwe abubagizi ba nabi babandanye ubwicanyi hirya no hino bataramenyekana kama motera nakahe
akamo twabatera nuko bomenya ko umuntu wese ashobora kubuzima bw'undi ko nawe nyene rujya umwe banyi rutamwibagiye ko yo bireka kuko nta kamaro kuko akubuzima mugenzi wawe kubera ko urucira mu kaso rugahitana nyoko niko abarundi baciwe mugani bakareka kugipisha amaraso ya mugenzi we kugira ngo ntazahumize muri kazoza umuntu wese yoba bikora ibyo arakwiye kuyisubira ko akabihagarika kuko nta muntu n'umwe yohanigwere umuntu ashobora kuvisha ubuzima bw'umuntu.
Tugaruke bashika nkahe ku kibazo gihambaye cyane rwose ku bintu bikomeye byashyize mu Burundi aho mu ndwi iheze impunzi za mbere zivuye i Mahama nikami Mahama mu gihugu cy'u Rwanda zatahutse mu Burundi zikakirwa n'abategetsi mu Burundi abajejwe intwaro abajejwe amadini eka abategetsi ku mitumba eka n'abanyagihugu abarundi nyine munshiga ntahe Ahmed Niyongere ryo tahuka ry'abarundi ba mbere umugwi wa mbere w'abarundi uvuye mu ikampi Mahama mwaryakiriye gute
jewe nibaza yuko byerekeye abarundi batahuka ni byiza cyane kuko iyo umuntu yahunze haragira igihe agafata ingingo yo gutahuka mu gihe abona yuko ivyo yahunze bitakiriho umutekano muke ubunyi waragarutse kandi guhungazi yuko biva ku muntu ntawuhunga mu mugwi ntawuhunga byinshi inama y'undi umuntu wese ahunga ugacukiwe mu gihe rero ugira inama akabona yuko ajya guhunguka ibyiza ariko kuvuga yuko abarundi bose bagira batahuke erega gutahuka ntawugira umuntu gutahuka wewe nyine mu gihe n'umutekano rero nta n'uwo bahamagara gutahuka mu gihe wowe ubona icyo wahunze cyarahavuye nta n'uwusezera urafata akayiruka agenda ukavuga ati ibi bintu by'ubuhunga ndabivuyemo kuko icyo nahunze cyaraheze ubu ndasubira inyuma bari bagiye barahunga abo basendesede bahungutse ugira ngo babahamagaye harageze igihe babona yuko hagera ibiganiro umutekano wagarutse umutekano wabo ukwiye hama bariyandikisha bataha ibyo rero nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kandi uwo wese azokumva mu mutima wiwe afise umutekano ukwiye ntazabure gutaha kuko kuba mu buhungiro si ibintu byoroshye n'ibintu bigoye kutagira igihugu n'ibintu bigoye umuntu icyo bituma mu gihe afashe ingingo yo guhunga ari ingingo ikomeye cyane ari ingingo ijyanye n'umutekano muke kandi atanumagisha inama umuntu wese arahunga agahunguka ku bushake bwiwe mu gihe yumva atekanye umutima kutegeka umutekano.
Hari amakuru yatangajwe cyane cyane kuri izo mpunzi ziva i Mahama hari izo zitari bwatahuke cyane rwose ari nyinshi i Burundi amakuru yavuga ko hariho nk'abarundi bamwe bamwe eka canke amashyirahamwe eka abantu bataboroheza mu cyifuzo cyabo cyo gutahuka abo barundi bakaba no muri iki gihe babandanye gushikiriza ibyo birego izo muri bazakora ibintu byabaye mushyira ntaye Armel Niyongere
Jedi wa zamu osi jesi ni mungi sata chugu kulipi ya neji mungi mungi sata na kore lako mungabu izi na jie ndu mviliza hige no hino naru mvise yu kare ya wanwandi te kwa shagu taha kusangira inyifato eba koreshe niyo inyifato idakuhine kuko mungi ushagu taha nuandiki njogu wata wa huunze yu taha ushagu taha wandikira haseri ama ugasaba kutunganya ukuntu taha ibyo nabonye gusa mu byerekeye ukuntu bakoresha bashaka gutaha ariko sinibaza ko ari umuntu yabuze umuntu gutaha kujya cyawe ubuze umuntu guhunga kuko mu gihe ushaka gutaha n'ubu hase nagiye numva ivuga ati umuvugizi wa sehera avuga ati ndasabye abashaka gutaha baje biyandikishe muri hase ati bijye gushyira amakete kuma WhatsApp kuma rezo sosio sio sio ni fatu ikwiye murashaka gutaha mu gihe aba ariko arakurikiranwa na hasere ibyo gusa nibyo nabonye habaye ngira kwabaye gutamenya amategeko abagenga cyangwa igihe nibobigenza mugabo sinibaza ko ari umuntu yobuze umuntu guhunguka nkuko atahubuze umuntu guhunga kuko ni ingingo ifatwa n'uwo muntu nyine ntawe uzokubwira ngo umutekano wawe urakwiye wewe nyine mu gihe utanu wagishije inama mu guhunga niko uzokwigira inama ukaraba yuko usubiye inyuma umutekano wawe ukwiye hama ugaheza ufatiye ingingo hama hasere ikabafasha gutahuka mu mutekano kandi hakurikije amategeko agenga icyo gisata
mushe ntahe Eric Nsengimana igikorwa eka caranguye mu ndwi iheze mu Burundi aho impunzi zishika 500 zivuye mu gihugu cy'u Rwanda aho ikambi ya mahama zatahuka zikakirwa n'umunezero mwinshi mu Burundi icyo gikorwa mwebwe mwashakiye gute
Icyo gikorwa turagikenguruka cyane kandi tugakengurukira na Leta y'u Burundi na cyane cyane nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye we kuva acimikwa yaciye atera kama impunzi ko zotahuka zikaza zikubaka igihugu cyazo na cyane cyane ko nk'uko mubibona abo mashyirahamwe y'abasortire n'ayandi bacuditse hamwe babandanye basohora ivyegeranyo vyo gutera ubwoba abandi kugira ngo batahe rero murabona ko abari barushe bakaruhira muri ico gihugu c'u Rwanda hanyuma bakiheba bakandikira igihugu c'u Burundi bakandikira u Rwanda bakandikira HCR mu gihe bari barondeye ingene bataha bakabafungira muri ico gihugu akaba rero batanguye gutaha nshimira ivyo bihugu bibiri vyashoboye kugira kwumvikana harimo na HCR yashoboye gufasita kugira abashore gutahuka mu zabo kandi n'abandi bakaba biteguriye kubandanya bataha ariko nkavuga ko ayo maraporo aza muri kino gihe abaje gutera ubwoba abo izo mpunzi ariko nkazibwira ko mu gihugu cy'u Burundi ni igihugu nyabagendwa igihugu cy'amatano ubu kuko bagisize bagasubira mu gihugu cyabo bakaza tukacubaka kandi bakirinda cyane ayo maraporo asohorwa n'ayo mashyirahamwe kubera nta yindi ntumbero abafise atari ugutera ubwoba abose rimwe kugira ntibabe hamwe rero boza bakayagutorashima cyane ukuntu bariko barahunguka ku bwinshi tukubaka igihugu cyacu kuko amahanga agumara amahanga sendose bose bazotegerezwa gutaha
ku byerekeye amakuru nayo yatangajwe atangazwa n'impunzi eka yatangajwe n'imbere y'uko zitahuka ko zitariko ziroherezwa mu gikorwa cyo gutahuka eka n'amakuru yatangajwe avuga ko hariho nk'abarundi cyanke yayandi mashyirahamwe yoba ataborohereje eka atanashaka yuko batahuka ayo makuru mwayakiriye gute mwayumvise gute
ni bimwe nyine ariko ndabatera ivyatsi abo barmere n'abamagi mwarumvise ivyo bashikirije imbere y'uko zitahuka kubera ko barazi ko zitashe batatuka buri co bafungura amahera bahora baronka ngo bariko barazifasha azoca agarara ingene bahora babayeho bizoca bihinduka mwarabibonye ingene bavuga bataziyambitse bumvise ko ariho impunzi zamaze gufata iya mbere kugira ngo zitahe mwarabyumvise ingene ivyo bashikirije ivyo magi yashikirije mwarabyumvise wamengana urudandazwa ari karagira turabatera ivyatsi tukavuga tuti iyo nyifato niyo guhinduka bakamenya ko ari abarundi bakagaruka n'ubuntu bw'abarundi kugira ngo ejo bashobore kugira kutogaruka no mu gihugu dushobora kubakira nk'abandi kandi tuzobakira nk'uko bisanzwe bikubisa gashe bakagaruka kuko n'abandi baraje kandi nta n'umwe yabari yugwarangira barabonye igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa iyo nyifato ayo mashyirahamwe ntibereye ku bantu bitwa ko baharanira agateka kazi na muntu agateka k'abana iyo nyifato turifuza ko bojibutsemo bakajibuntu bakahindura iyo nyifato yabo
mu gusozera kuri iki kibazo mushyirantare yamera niyongere
kanavuga urumva ko ari imvugo nyine y'userukira leta ari iyo kuvuga ati ntiyabagendwa ngo ayo mashyirahamwe ngo ariko ngo aravuga amaraporo atera ubwoba mugabo je namubariye ko amazina y'abantu bishe naho baba atamatohoza araba urumva ariko uvuga tuvuga ibintu biboneka ibyo rero novuga yuko atari amaraporo ariko aravuga kubera abantu ariko barataha ariko barahunguka aram raporo na tangu ni mbira vivi na chuna gata anu kutuwa mtu tanga maraporo tuwe hivi tandi nicho gini mbira chuna gata anu wale na wafatu wali mwzego za leta tuwe kanyene zahe uko wafisuru hara mugi chanyi jirekeza tuwa tuwe jara suyi ni machane usa uko ma kimbi na chuna gata anu jara suyi ni umarkani soro tuwe liya ahenze mgabu uunyo na hobi ya suyi ni uma uwerele mkurawa nifato agira itanduka anu nifato ya wategeti kwa nabugira leta yora imvugo avuga ahubwo akadoma kuri utoki agasaba yuko inzego za leta zokora kugira zikurikirana ariko bakora ibyaha hama habu kugwanya kudahana naye abatahuka ni byiza ubutaha iwabo ni byiza biraryoshye cyane n'abandi bazotaha mu gihe umuntu azokumva umutekano wiwe ukwiye ko gutaha afite ivunga gutaha n'igihe umuntu wese aho yumva atitanduwe hama araheza agataha yego mbere gusa inyifato n'imvugo y'abategetsi bari muri leta bariko bara bariregura ku byaha bariko baragirizwa n'inyifato y'amashyirahamwe rero ada hanyuma gatoya akazi na muntu bikerekana yuko ari ibintu inzego zimwe nabo baba bakorera mu gihugu kimwe ni ibisata bitandukanye kuko amashyirahamwe yategetswe kuba ijisho akarebeka kugira asabe yuko leta ikurikiza programu yawo nziza yego gufasha abanyagihugu atari programu yo gucinyiza cyangwa guhohotera abanyagihugu ashyiramo kongera agashima ibyiza bituba yakoze kugira irandanye muri iyo myifato yo gukorera neza abanyagihugu nta utandukanya inzego za leta igipolisi n'amashyirahamwe adakanyirije bya politiki mugabo ayo mashyirahamwe nk'ayo ariho wose mu bihugu byose hari amashyirahamwe usanga ashima gukorera mu kwa kwa leta kugira ashobore kubaho ntakore ibijyanye n'igahanda gatakazi na muntu uko abanya gatakazi na muntu urabye bakora ibintu bigana gatakazi na muntu neza yuko badatega ubwoba na leta n'abantu bakora akazi kabo mu bwigenge nangere
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Eric Nsengimana ishyirahamwe ryanyu rikorera mu kwaha kwa leta
oya nk'uko ariko arabivuga amashyirahamwe yose yemererwa na leta mu gihugu ariko akaba afise programme akoreramo sinumva avuze ngo ishyirahamwe ngo rikorera mu kwaha kwa leta icyo aba ashatse kuvuga kuko twebwe nimba ari kitagenda neza tuba twabonye turagishikiriza haba mu matangazo cyangwa tukegera n'abaserukira leta aho baba bitagenze neza hanyuma kandi tugakora n'ibikorwa bijyanye n'agateka kazi na muntu na cyane cyane kubamenyesha uburenganzira bwabo abanyagihugu ndetse no kwigisha abaserukira abandi nyine bakwiye kwigenza turakora ibintu bitandukanye byo kuvuga ko dukorera mu kwa kwa leta sinumva ingene yovuga ko dukorera mu kwa kwa leta icya mbere nta nuko leta iduhemba hanyuma leta ntabiri iduha nta mahera turonka ya guverinema rero yariko aravuga ibyo gukorera mu kwa kwabo kandi nubwo leta yasubivansiyo n'amashyirahamwe n'ahandi barayasubivansiyona n'ibisanzwe bakabaha amafaranga kugira bakore neza ari sinumva icyo ariko arabivuga afatiye ko ariko ibyo turiko turavuga birumvikana ndibaza ko nawe nyine arabizi ko bama batangaje abantu ngo banaka bapfuye ejo bagatokomeye kandi bacanke bakaba banariho ejo bakavuga ko bakomeye ata kibazo na kimwe bafise hanyuma kandi arazi ko na cyane cyane kandi ko bahama kandi bongera bakavuga ngo ngo ngaha ibintu byacitse ugasanga nta kintu na kimwe cyari je rero nashaka ndamubwire ko ishyirahamwe ridakora iby'agateka kazi na muntu iyo ririko rirabesha iyo ririko riramba ikibara ikindi gihugu ataricyo gisigura ko ishyirahamwe riba riko rirakora agateka kazi na muntu kigigenga ahubwo ishyirahamwe ryemerwa ku byo ririko rirakora ariko mu byo ariko rirakora rikoze mukuri naho giteka gusumba
ego me mu gusozera kuri ikiganiro nashaka mumbwire icyo mumbwiye ko muri babiri cyane cyane ku byerekeye ibitero byakozwe n'umuhari urwanya ubutegetsi rede tabara mu ndwi ziheze mu ntara ya Rumonge nashaka nangure kuri mwebwe amere niyongere ibyo bitero mwabibonye gute birafise insiguro muri kigali
ku byerekeye ibitero narabyumvise muri radio bariko baravuga yuko hari umugwi rede tabara wemeje yuko uri kuragira ibitero je ubwa mbere umuntu adakunda ibintu bijanye n'inguvu ibintu biciye mu nguvu cyo bituma nabonye yuko hatari hakwiye yuko haba abasubira kudana inzira y'ingwano kuko inzira y'ingwano yica abantu benshi hariyo ariko ibyo cyane cyane kenshi biba mu gihe inzira y'ibiganiro yanse itakunze icyo gituma icyo mpamagarirwa mbere ni gusaba yuko abariko barashyira imbere inzira yo kurwana yuko guhagarika ariko tugasaba na Leta y'u Burundi yuko iyo raba ingene ishyira imbere ibiganiro hamwe n'abatavuga rumwe nayo kugira bashobore kureka cyangwa guhagarika abashaka guca mu nzira yo gukoresha inguvu bagaheza bakicarana bakaraba ibikwiye kugira habe intwaro isangiye na bose kuko iyo ibiganiro byanse kenshi hataba inguvu bacaba mu nzira y'abandi batahaba bacakoresha inzira z'inguvu nazo ugasanga n'inzira zidafasha cyane kuko ari inzira zituma hapfa abanyagihugu cyangwa abanyagihugu bakagira ubwoba bamwe bakangara hagapfa abanyagihugu benshi kubera izo nzira ziba ari inzira ziba zijyanye n'inguvu kubera kenshi habuze inzira z'inganiro
Mwushana Erika Nsegimana na amwe ibitero vyabaye mu Burundi vy'umuhari Rede Tabara urwanya ubutegetsi mwaravyumvise ivyo bitero bifise insiguro muri iki gihe mwavyakiriye gute
nta siguro nimwe vyogira kuko nta na hamwe ibijanye n'intambara bisigira bishitsa umuntu ku kintu na kimwe intambara itangura igarangizwa n'abandi canke ntunayirangize igahagararira aho nyene rero ahubwo turabitera ivyatsi twaravyumvise mwibarabara nkuko nta mugwi n'umwe wa leta uravyumva kandi natwebwe nyene twarumvise ngo baciye ngaho abadusohokera muri izo ntara baravuga ko babyumva hanyuma twavuga ngo ni igitero ngo catewe na Rede Tabara ko nta muntu n'umwe turiga twumva haba ku ruhande rwa leta narabonye itangazo ryasohowe n'abo ba Rede Tabara rivuga ko abapolisi babateye ngo ku birindiro byabo ko nta muntu n'umwe turiga twumva ofisiyere yemeza ivyo bitero ko byabaye tubyumva gutyo ku matwi ariko bamwe vyo bari ivyo ntabwo inzira y'intambara ari nziza turi muri politike isanzwe mu gihugu c'u Burundi intambara yararangiye bose boshira inkota mu bwubatsi bagashobora kurojonya abandi mu bikorwa by'iterambere atawanjye wangura nimbara bahunze bagahunguka bakirinda cyane cyose cyose bagihungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi kuko intambara nta muntu uvuga ko yoyishyigikira intambara n'imbi twayikemwa turayizira ruhisha rero ntitwifuza ko mu Burundi hose haba kuba intambara
Eric Nsegimana Armel Niyongere ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatuye ngo muganire ni radio ijwi ry'Amerika turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro kuri radio ijwi ry'Amerika
radio ijwi ry'Amerika yabaye ikintu cyacu radio America, yo, yabaye ikintu cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi, yabaye ikintu cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu, yo, yabaye ikintu cyacu.
watanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuza yo kwisi ya Amerika radio kwisi ya Amerika yabaye isubizo cyacu radio